Et mon visa, il a 18 d'Amérique. Ijwi rya Amerika ryumvikanira kuri FM 104.3 no kuri City Radio FM 88.3 inshuti yabatse mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri radio yacu voa.com. Muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaha ikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Amakuru dutegura tukanayabashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirindikiza cy'umugera wa corona. Leta y'u Burundi imenyesha ko yiteguriye kwakira abarundi bifuza gutahuka bavuye mu ikambi ya Mahama mu Rwanda.
Bavuze yuko ibyo bavugira ko atamutekano hari ko ibyabo bimeze kuca kuri ako atarivyo. Kandi bavuze ukuri nkuko twabi twese twamateko twavuga nkuko namwe mubibona amahoro n'umutekano biriho mu Burundi bwose.
Uyo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano mu Burundi Pierre Nkurikiye. Abikekwa ko ari abagwanyi b'umugwi Boko Haram bishe abantu 16 mu buraruko bwa Cameroon. Mbere yayo makuru tubanze duhere kuyavuga hirya no hino ku isi muri aka kanya. Muri Afrika y'Epfo abantu bamaze kwandura umugera wa corona barenga 500,000. Yamara perezida w'ico gihugu afise akizero. Frederic Nkundikije dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Igitigiri kimaze kwemezwa camaze gufatwa n'ikiza ca corona mu gihugu ca Afrika y'Epfo kiramaze kurenga 500,000. Yamara perezida Cyril Ramaphosa eje kumusa muhungu yavuze ko abona ibimenyetso vyerekana ko ico kiza kitabandanya kwiyongera nka mbere. Ramaphosa yavuze kandi ko bajejwe amagara y'abantu bariko baratuza ico kiza. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Zwelini Mkhize yaratangaje ko umunsi wa gatandatu mw'ijoro ko abantu 17,107 banduye umugera wa corona muri iki gihe, abamaze gufatwa n'ico kiza barimo abantu 8,153 cahitanye bamaze gushika ku 5,503,290. Afrika y'Epfo ifise abanyagihugu barenga ibice 50% by'abanyagihugu bose bo mu bihugu vya Afrika 57 banduye umugera wa corona. Mwikete yashize ahabona ejo ku munsi wa Mungu, Ramaphosa yavuze ko naho igitigiri c'abamaze gufatwa n'ico kiza kiri hejuru, ico kiza kiriko kiragabanuka mu gihugu cose.
Muri Ethiopia abanyagihugu bahimbaje intambwe zimaze gushikwa ko mu gikorwa cyo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba ku ruzi Nile. Mu myerekano y'akamwemwe isa niyo yashyigikiwe na leta, abantu ibihumbi n'ibihumbi bihereje amabarabara y'umugwa mukuru wa Addis Abeba ku mutaga wo ku munsi w'Imana. Bazungagiza amadarapo y'igihugu cya Ethiopia bafise n'izindi nzandiko zihayagiza intambwe igihugu kigeze ko kubijyanye n'urugomero rw'umuyaga nkuba ku ruzi Nile. Abari mu modoka bagenda bavuza amahoni, bavuza umuziki n'urwamo rwinshi mu gihe abandi batamba mu bibanza abantu bakoraniramwo. Ibirori nk'ivyo vyabereye mu bindi bisagara vy'igihugu. Icegera c'umushikiranganji wa mbere Demeka Mekonnen yasavye abanyagihugu gushigikira urugomero rw'umuyaga nkuba ku ruzi Nile n'iherahezwa ryo kugubaka. Yamenyesheje ko bariko bahimbaza intambwe ya nyuma y'ukubaka urwo rugomero. Yatangaje ko bashaka ko ruherahezwa vuba rugatangura gutorera inyishi ibibazo igihugu gifise. Abanyagihugu ba Ethiopia bari mu mahanga baratanze intererano yabo kubijanye n'ivyo birori bakoresheje imbuga ngurukana bumenyi. Ibice 75% vy'urwo rugomero biramaze guherahezwa. Urwo rugomero rwarateye ibibazo hagati ya Ethiopia n'ibihugu bibanyi bya Sudani na Misiri. Igitero c'intagondwa za kiislamu mu gihugu ca Afghanistan kimaze guhitana imbohe 21 kikaba kitaraturura.
Umwe mu bategetsi bo muri Afghanistan yatangaje ko ico gitero cakozwe kwibohero riri mu buseruko bw'igihugu mu ijoro ryejo ku munsi wa Mungu kitararangira. Abandi bantu 43 barakomerekeye muri ico gitero catanguye igihe umuyahuzi wo muri uyu murwi yaseka imodoka yuzuyemo ibombe ku rugi rw'iryo bohero. Abarwanyi b'uyo murwi baciye batangura kurasa ku bajeje gucungera iryo bohero riri ku murwa mukuru w'intara ya Nangarhar iri ku birometero 70 vy'umurwa mukuru Kabul. Batatu muri uyo murwi w'intagondwa basize ubuzima muri iyo ngwano yari kibandanya uyu munsi kwa mbere, aho inkoho zibandanya kumvikana mu micungararo y'iryo bohero.
Ayo yari amwamwe mu makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mubandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abashaka kudushikira kuri internet ni kuri radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, leta y'u Burundi imenyesha ko yiteguriye kwakira abarundi bifuza gutahuka bavuye mu ikambi ya Mahama mu Rwanda. Ni inyuma y'urwandiko rwanditswe n'impunzi zirenga 300 zo muri iyo kambi zasabye umukuru w'igihugu cy'u Burundi kubafasha gutahuka. Leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganji bw'umutekano ivuga ko izocungera umutekano w'abo barundi ndetse n'ubutunzi basize mu gihugu imbere y'uko bahunga igihugu mu mwaka w'2015. Kwikira Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano yabivugiye Bujumbura kuri uyu wa mbere.
Aha rero nkuko nabonye ne muri rya kete bavyivugira leta igitera kamo abo bose bahora bataborohereza mu bikorwa byabo byo gutaha, kuko turabizi yuko ahora haza umwe hari nabo twahora dufasha kugira batorokiri ya kambi bagashika umwe baratubwiye neza ariko batoroherezwa. Aha rero tutatera nakamo abataborohereza ko babaritegura bitegure mu mutima ko bategereza kuborohereza bagatahuka, kuko igihugu cy'u Rwanda cy'igihugu cy'iwabo, igihugu cyabo ni iki gihugu cy'u Burundi. Amakenga hanini sibo bari bamaze igihe bayavugana. Amakenga yaramaze igihe avugwa n'abanyapolitiki bamwe bamwe nabo bari hanze y'igihugu benshi mbere batanahunze, nabo wumvise ko abiyambuye muri rya kete bavuze yuko ivyo bavugira ko atamutekano hari ko ivyabo bimeze gushaka kuri ko atari byo, kandi bavuze ukuri nkuko twabi twese twamate ko twavuga nkuko namwe mubibona amahoro n'umutekano biriho mu Burundi bwose, turajya tukajyama atangorane. Kandi icyo twokwibutsa abantu nuko ziriya mpunzi ziri mu Rwanda cyangwa ahandi z'abanyamahanga ku Burundi ziri imyaka ingahe ihaciye twovuga yuko bari kure batamenye ibibangaha mu Burundi, kuko ni bene wacu nabo tuvukana n'ababyeyi bacu n'abajyango ni inshuti n'abagenzi nabo tuzi ku buryo turavugana nabo tukababwira ku munsi ku munsi, mwebwe muravugana nabo turavugana nabo tukababwira ku munsi ku munsi kwene igihugu cyifashe. Kandi barazi kuri rero banavyivugiye igihugu barazi neza kumwe cyifashe, barazi neza ku mutekano uhari ukwiye ku Barundi bose, barazi neza kandi ko ni vyabo ivyabo basize ngaha byacungirewe neza na leta y'u Burundi. Si bimwe bya kera abarundi barahunga mbere banahungishijwe niyo leta nyine igacisimbira no mu vyabo igatangura gutanga bavyo mora bika biratera ingorane bivyose vyumugujejwe kurekurura ukuri no kurekuriranira izi ingorane zose ziko ziva kuko leta itabaye bivyeyi ngo ibe leta nkiyo aho uja kugira guhungisha abantu abacitse ku icumu gacisimbira no mu vyabo gatanga ugatangura gukora ivyo wishakiye biriko biratera ingorane uno munsi turiko turahangana nazo tutategeza kuba turiko duhangana nazo kuko twategeza kuba turiko turakora ibindi koko bihambaye by'iterambere tutariko turavuga iby'amatongo. Uno munsi rero baba bahunze kera aba bahunze cyane cyane abo mu 2016 kuko nibo muriko muravuga kandi bo banditse ivyabo ivyo basize ngaha byaracungerewe na leta y'u Burundi mu bicako, kuko navuze ko atari abanyamahanga murabana muri quartier murabibona uwasize parcelle nihiri uwasize inzu nihiri uwasize imodoka yayisigaranye umuntu ushangisize ahantu nihiri abasize amafaranga muri banki abatayetumyeko kuko benshi barayatumyeko mbere hari n'abasirimba bakayatora tuzi neza byose biracyari ngaho nta muntu umwe yigeze abikoramo. Ni ukuvuga rero nibaza badushikira mu byabo atangorane hamareti zoborohereza kugira ngo bashike kandi bashikire mu babo no mu byabo atankomanda.
Yari umuvugizi w'ubushikirangane bujeje umutekano mu Burundi Pierre Nkurikiye banywanyi bacu ico cifuzo cyo gutahukana impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mahama mu Rwanda mu kivuga kwiki naho se impunzi ziri mu bindi bihugu bibanye by'u Burundi mwo dushikiriza ibyimvuriro byanyu. Inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikorera muri Baraka zaraye zisubije mu ikambi ya Mulongo impunzi z'abarundi 42 zari zitashe mu gihugu cy'u Burundi mu buryo buciye kubiri n'amategeko. Izo mpunzi zivuga ko inzara muri Kongo yatumye zishaka gutahuka mu Burundi. Inkuru y'umumenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Kubera ubuzima bubi izi mpunzi zibayemo bwo gufungura rimwe ku munsi ubugari n'amashaza by'intica ntikize, usanga mu gitondo cya kare hari impunzi zisohoka urupangu rw'amabati ruzengurutse inkambi zikajya guhingira abaturage b'abakongomani, izindi nazo zikajya gucukura amabuye n'umucanga mu mugezi wa Kavimvira kugira ngo zibone amafaranga yo guhahira abana bazo. Hatunga Imana Penina ni umugore uri mu kigero cy'imyaka 38 y'amavuko, iwe n'abandi bagore barenga 20 twabasanze mu mugezi wa Kavimvira bari kuropora umucanga bakoresheje ibitiyo.
Wigituma tuza turashonje ntitugaburirwa ku rugero tuhabwa indya rimwe naho nyine saa 11 size rimwe tuza koronka indya none indya bakwasize iri saa 11 kuzotunga umuryango wazotunga abana bakaza koronka indya ruko bananutse n'iminwa yumye tuza kuva ngaha dusanga abana ari mirambi kangwa abana dusanga baryamye bameze nk'abapfuye. Turarushe cyane n'ukuri turarushe turakeneye yuko abo tukemurira ikibazo cyacu tukareba ko twova ahantu kuko tugiye gupfana umucoko ugwaye ntuzore nkizokuvuza twega babaha mukavimbira inzara nituza nakuropora mabuye hukatari nzara ibi ntabwo wobizamo yabarwagaburirwa nkuko bikwiye ntitubatuza mwaya mabuye tuguza kubera inzara ntabyo turonka
bamwe na bamwe muri aba barundi bo muri inkambi yagateganywe kavimvira nungo birirwa mu mugezi bashaka mabuye n'imicanga yo kugurisha mu baturage b'abakongomani bubaka amazu bavuga yuko amafaranga bahembwa ari makeya mu buryo adashobora gukemura ikibazo cy'inzara bamaranye iminsi muri iyi nkambi Nduwayo Didas n'umubyeyi ufite abana batanu muri iyi nkambi ya kavimvira
by'ukuri twebwe aha tumaze amezi umunani turi mu transit ayo mezi umunani batubariye ko ikibazo cyacu kigire gikemuke twararindiriye twarabuze baraza baratubwira ko twebwe muri iyi minsi bitarenga mu ndwi zibiri izo ndwi zibiri twarazirindiriye twarahebuye gushikana n'iyi saha ubugari rero nabwo bariko baraduhereza n'ubugari budashoboka baduhereza ubugari budahiye bakaduhereza amanjegeri bavuruze twagenda kuyafungura abana bagacibwamwo bakagwara indwara zitandukanye abo bana twabajana no kwa muganga bakabahereza intete zibiri izo ntete zibiri bazibahaye twabasubira nayo ngo jana ngo ejo bazokira abana harabapfa tukababura ngaho muri ico kigo twararindire rero twe ikibazo cyacu cokemuka twarahebuye twesha duhitamo kuza ngaha muri aya mazi aba nabo bariko baraduhereza akazi ngaha akazi baduhaye iyi base turayiroporera amafaranga 150 hari nabaduhereza 100 ikigozi cy'ubufu gaha caraduze kigeze ku mafaranga 400 imboga twoho nta imboga turi nakirya ntitukuvuga ngo turaje imboga eka twe tuheruka n'imboga zinaryoshe mu kanwa kacu tukiri mu Burundi
Karikera ja no muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga 1500 zirimo izima z'amezi arenga 8 ahamya yuko bahora basaba ishyirahamwe rya SR kubimurira mu nkambi ya Murungwe kuko ubuzima babayemo bukomeje kuba bubi bitewe n'imirire mibi ubuvuzi butari bwiza ndetse n'ubujyamo bwo kurara mu bihangare barengijana umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Kavimvira Fredy Salumu avuga yuko gutinda kwiza impunzi muri iyi nkambi byatewe n'uko ibarabara rihuza Uvira na Fizi ryasenyutse mu buryo nta buryo babona bwo kwimuririza impunzi mu nkambi ya Murungu iri muri teritwari ya Fizi Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivuyepfo
urakoze Vedaste kuri iyo nkuru abanyagihugu bo muri Afrika y'ibiyaga binini hamwe n'abanyagihugu bo mu bihugu byo mu buseruko bwa Afrika bari mu ba mbere batanguye ibikorwa byo kwiteza imbere kandi barafashije ibihugu bikize by'Iburaya na Amerika umuhinga Paul Nkunzimana yanondosoye ivyerekeye imibereho y'abanyagihugu yahoze yigisha kuri kaminuza y'u Burundi aherutse kwandika igitabo abisiguramo yaganiye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri ico gitabo
Professor Paul Nkunzimana murakoze cyane gose kukanya mutoye kugira ngo tuganire nashaka cyane tuvugane ku byerekeye igitabo muherutse gusohora cyitwa Contribution à l'étude de la préhistoire et de l'histoire sociale de l'Afrique des Grands Lacs et de l'Est nokuvuga uruhara kwa banyagihugu mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini bagize imbere yuko kaise kivyo bihugu gatangura kumenyekana uruhara cyane cyane bakoze mu byerekeye iterambere nashaka amajambo make mu shya ntahe Paul Nkunzimana mutubwire ikintu cyabatumye mukora itohozwa rikomeye gutyo kuri abo banyagihugu n'ikihe ubwambere na mbere
ego murakoze Frederic ego igituma byatumye maze cyane tutabona uko ubwambere no kubera izo nize muzerekeye psikoloji bavuga uko abantu bameze imyifato imico nanarize ibintu bya antropologi kuko kuri n'icyigwa cyerekeye umuntu abantu uko bari mu bice byose hanyuma na cyane cyane nuko nize ibintu bya sosiyoloji ari ibyigwa byerekeye uko abantu babayeho hanyuma na cyane cyane nkaba nafata ibyo ku bintu biba muri bihugu zo muri Afurika yo hagati binyuze mu buseruko intambara z'amazahabaye zirutavana ko ibintu bivugwa bya muko ubwicanyi butandukanye hanyuma nzibaza rero icyo zavuye ko hanyuma inyishu umuntu yibona ibereye kuko ibintu byo hari ingorane
bihambaye cyane rwose umuntu asoma ico gitabo abona nuko izo bihugu bifite muri iyo ntara muvuga ko byafashije ibihugu by'i Buraya eka na Amerika murashaka kudusigurira mukatubwira ukuntu bizaba bihugu byo muri Afrika ibyaga binini Burundi Rwanda eka Uganda n'ibindi byafashije ibyo bihugu bikomakomeye
Baba Rungika, muri cyane cyane muri Aziya n'i Buraya ndacane cyane
muri Amerika hanyuma na hanyuma kandi bakagurisha ku Bongereza bakagurisha ku Bafaransa hanyuma nacyo gihugu cya Congo nacyo nyine arakomeye cyane Abanyaportugal bagura abo bantu bakaba batwara muri za Amerika. Ubwo rero nibwo butunzi bwa mbere bwarongekwa muri ibyo bice ku isi urumvaye bagiye batwaye abantu bagurishijwe nivuga icyo kimwe n'abantu bagera gukorera amahera n'abantu baje gukora hanyuma rero nibo bateje imbere sasane muri ibyo bihugu na sasane ho muri Amerika mu bice by'epfo abakozi abarimyi abari bayobozi ipamba n'ibindi nibo bimbura ipamba riza gufasha amazine muri aruko hanyuma rero hakaba rero no gusahura ubutunzi rero kamba haba amazahabu haba amasenyo y'inzovu n'ibintu byinshi rero hanyuma rero wacu usanga rero ubwo butunzi bwose na cyane cyane uraje kijyanye guca Kongo kajyanye guca Kongo kuyo kuri abakoloni b'Ababiligi na cyane cyane yuko nashyira igihugu ubwa mbere aho cyari igihugu cy'umwami cyari cy'umwami Leopold wa kabiri ni ukuvuga Leopold wa kabiri rero wewe ni ukuvuga yarakurikirana abantu gushika kuri ba nyumba kumi
urabona akanya atari karekare mushya na Leopold Nkunzimana ndabona kanya atari karekare iki gitabo tuzokigaruka ko ariko nashaka dusubiye ku ngingo nkuru ziri muri ico gitabo aho muvuga ko eka nama indiane ziri muri bya bihugu ari cyane cyane zoba zavuye ku bukoloni murashaka mu majama make cyane rwose kudusigurira ukuntu muvuga ku bukoloni ari bwo bwateze indiane muri abo banyagiye bo muri ibyo bihugu mu gusozera ikiganiro nkuko nabivuze tugaruka ko n'ikiganiro ikitabo mwandi kuri igitabo gikomeye cyane rwose tugaruka ko mu gihe kirekire ariko mu gusozera mu kanya gatoya cyane rwose mutubwire ukuntu muvuga muri icyo gitabo ko imigambi y'ibanki y'isi yose yazingamitse abanyagihugu muri iyo ntara
kuko nibo babwira bategeka abategetsi batege kwa televizio yangu kugambele kushina mbunu ya nye mare kushina mbunu ya nye mare mbunu njene mbatamize na yu mabanki niyo banki moja na yenise ya mbunu kongi femina yoropeenu hanyu makande ugasanga utuzi bidyo yu uzukuri kutuwa guani na masosete ya mamonopole ya mamutinasyonale hanyu politiki leo niyo awatege si bacu bose bakoresha uvuga rero ko kandi no kugira ngo rero abategetsi kandi nanone natari ku butegetsi ndabonye ni ko bayibona mu bitwe yabo bakabona yuko abatari gukoresha iyo z'amoko bakoresha ibintu bindi bihugu bakoresha ibintu by'amadini kugira ngo ubwo butunzi bw'ibyo bihugu bubandanye buja mu minwe y'abanyamahanga bayobora ubwo butunzi bwose bwaba bwaba ubutare bwaba ubutunzi bwose bahasanze urumva rero amapolitiki rero y'ibanki y'isi yose na FNB kandi na Union Européenne na mapolitiki atuma asambura ibyo bihugu kandi kugira ngo ubwo butunzi bubandanye busahugwa akeneye yuko haba imyane akeneye yuko abantu baba ariko baricana bitwaza amoko bitwaza amadini abandi bitwaza n'ibindi byose rero nizo ba rero izo bubifise hanyuma rero umuti nkuko ndabiba muri icyo gitabo avuga yuko umuti ushobora kuva mu kubavanura n'amapolitiki izo nzego hanyuma rero ubutunzi bw'ibihugu bukaba ubw'ibihugu n'abanyagihugu.
Professor Paul Nkunzimana, murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwa hari radio Ijwi rya Amerika. Nkuko twabibabwiye, iki gitabo ni igitabo gihambaye cyane rwose kirimo ibyiyumviro bikomakomeye. Eka tubatera akamo kugira ngo tusubire ku ngingo imwe muri icyo gitabo. Mwakoze cyane rwose.
Mwakoze nawe Frederic.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Njuti z'Ijwi rya Amerika ni kuri iki kiganiro dusozereje kwa makuru iyo kuri isaha. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, dushimire kandi engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasilige Beyoyi adufashije kuyegeranya ibiganiro vyabihagariwe na Etienne Karikese. Kuri mikro ari kumwe na Fidene Yongabo. Tubasezeye tubifuriza mwese ibihe byiza kandi tubararikira kubandanya mudukwirikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona urayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'Uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu